Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Niyedirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, urwibutso rw'abaguye mu bwicanyi bwo mu 1972 rwari mu ntara ya Gitega rwasenye.
Mugihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikirikiraberaho, turacari ku TV ubu 72 ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe, ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe.
Uwo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, ayobora komisiyo y'ubumwe n'ukuri mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo urupapuro rw'inzira rugiye kujya ruhabwa impunzi mu Rwanda, turayigarukaho mu kanya gato. Mugome ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi, aho Inteko Ishinga Amategeko yasabye leta kongera komisiyo y'umwe n'ukuri ikindi gihe cy'imyaka 4. Yasabye ko iyo komisiyo inahabwa ubushobozi bwo gukora ubucukumbuzi ku byaha byakozwe mbere y'uko Burundi bwigenga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Umugwi w'amahoro mu nama nshingamateka urabe ibibazo vya politike waciye ijya nini cegeranyo c'umugwi Severo jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cyo kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vyibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nk'uko vyashikirijwe na Gerard Daniel Ndabirabe harongoye uyo mugwi. Yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize co bashikiriza Severo bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya. Kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusangi hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ibyo binogo vyabereyeho.
Umunsi mubuze muti haraho mwatoye fourth commune kuri ibyo bisigarira, mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira byo mu 72, hanyuma abandi naho gacha bavuga bati oya nibyo mu 93. None muri abo babiri ninde afise ukuri? Mwebwe mucha muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga. Urya nawe yavuza toya nibyo mu 93, nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga. Rero no kuvuga yuko mucha muja mu mayirabi bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari na yaryari na yaryari.
Umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa, ari naco gituma uyo mugwi wasabye kongegwa ikiringo c'imyaka 3 kugira urangize igikogwa. Clotilde Niragira avuga ko uyo mugwi wagize ikibazo c'ubujyo.
Dufise cadre bane bonyine mu mugwi ngahe Bujumbura gusa, ivyo rero vyaratugoye. Iyo turonka uburyo twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafise butandukanye kugira ngo badufashe, ubu rero vyaratugoye cyane. Muribuka neza yuko muri yibwirizwa harimo ko twategeza gushiraho abakadre nyine n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu, ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo.
Ikindi kibazo cagarutswe ko nikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwi utohoza kuva Burundi bwikukira, ni ukuvuga mu mwaka w'1962. Pascal Nyabende umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri icyo kibazo na Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati.
Dushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu 1962 namba na gato birafise iyo byaje biva. None aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute? Ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye.
Mu corona taraza muri Afrika nta mpunzi zariho, abantu bari yunguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariho. Iyo yo simubona biriko biraza ni kreasiyo y'umukoroni. Uro ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akumbure dutere indi ntambwe, tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye. Twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutukoshinga nuguruwanza.
Na yuku vijanya ni kilingu yomu kutegerezo kuongegwa mugi ya mategeko au genga yemeza kuongegwa unga kumwegusa. Aba kengu za mateka na washinga mateka. Vasabjeko kuongegwa ibilingo bishoboka harabu bikogwa bisigai. Reveriano ndikuriyo arongo ina mangengu za mateka. Yemeza kuivyo vyo fasha kugiru Burundi bushike kukuri kunyuane shabarundi.
Nisangu yu wongeye wakabuwa watikikoki wa andanya. Suwa kwa bandanya wa andanya umugui. Barawe wati umuanya ukwira. Nimba tuwa haimea kine. Mbashire mo ahanuguruye yu kutusora nukongera. Nigi umuanya kine ito ukwira. Kuko kumenye ukuri nibziza. Mbubi ukwira miaka miongi tatu mirongwine. Mbuka ukuri ukamenye kananeza. Tukamenye ngeni tuzo hii nduka. Ngeni tuzo kile kosiria. Mbuka bzani teneza talibinu. Tukucha hejuru. Kujofashi.
Kire tse izi kiringo. Numwanya ukongegwa amatohoza agatangura kuva kubiheza bakoroni mu Burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe nuko uyo mugwi wo banza ukabangira ivyo gushingura n'iteke bisigarira vy'abantu vyato mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi mu gihe wari wamenyesheje kwico gikogwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi Severe watanguye ibikogwa kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba urangije kiringo cawo mu kwezi kwa 12 2018 Ibu Jumbura, Remonzi Mana, Ijwi rya Amerika.
Muntara ya Gitega aho naho ni mu Burundi haravugwa isengwa ry'urwibutso rw'abazize ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 rwari ruherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Geta. Abari bubatse urwo rwibutso banze kugira icyo babivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Sabimana.
Nuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri no wa kabiri kumuhingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venus Imanirambo na Puramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972. Aba banyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoreje icuma gikata ivyuma bita Meleze ni cibutso cari cubatswe ku cyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko arabacika cumo mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kwa 2018 kwezi kw'icenda buramatari wa Gitega Venus Imanirambona yari yandikiye Nkinamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso muri iryo kete Venus Imanirambona yari yamenyesheje Nkinamira kw'ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gifite intumbero yo konana mu bantu mwizu hasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga kwiserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972 umugumwe userukirwa na Francisco Gisaveri Sabimana wundi mugwi ugaserukirwa na Nkinamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972 umugwi wa Nkinamira niwo waruherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe wundi mugwi userukirwa na Francisco Gisaveri Sabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga 4 z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Nkinamira abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha kuvyo kura kenewe icibuko bakaje inama akaje icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurira ko nakunyanira abantu bapfuye bobo bishaka inyungu zabo nibaje hamwe
cyo nkabo bagabo ari nkamwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyo wundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye dusaba kikaruka aho naho babigwandira ko umwagira ibyo wundi byiwe je nibaza ko ari inyungu boba babona babikura
bamwe muri abanyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibona nko kuzura kabodze
twebwe nta nyungu nimwe tubikuramwe twahubwo no kutuzurira kabodze kuko nk'ibintu twibagiye bakaca bagoma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bato batari babitse bazaca bakura babitse aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye bapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabize mugaje simboni gituma bagwanira abantu bapfuye nibagira ikibuco kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagi yaragira iki wundi kiwe bazohava basanga basubiye kwa tumucaho
mu mugihugu ujeje kumenya kuri no kurekuranira sever nabo nyene bavuga kwico ikogwa cyo kubaka ivyibutso ari umurimo wa sever musenyeri Yohani Rudoviko na Imana arongoye mu gwi sever
mugihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumvikira kiraberaho turacari ku kivi nkubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 1993 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi severe ugakora Eduardo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga severe haravuga ko hazoba ikibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babe cikacumo mu mwaka w'1992 bose nta kinini bashimye kuvuga kwibomogwa gicibutso cyo kunyambeho mu giheta mu ntara gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ubutegetsi bufatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byatangaje igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga. Mumbabare batangije igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mahanga n'urwandiko impande zombi zivuga ko ruzafasha impunzi n'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Urupapuro rw'inzira cyangwa passport rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa abanyarwanda kurwo impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa kuri passport y'impunzi handitseho amagambo agira ati urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga n'urwandiko ruje rusimbura rwahozeho rwahabwaga impunzi kuko rushya rukoranye ikoranabuhanga kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose ku mpunzi rero zirashimira urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi
ari ni nagomba gukenguka nimwe bure ku mutima nkengurukira leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tugagoma tuyitera iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzira ni impunzi bamwenganije ndazikora ariko murantori nyinshi murampaye itiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga nenda savye mwese muri ngaha mu ntuzu bwatsi mu gukoma amashyi cyane
Baba bakoze urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda Ministeri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nabo barasangura urwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi Madame Jeanne d'Arc de Bonheur Ministeri yita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere
tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafasha kwiteza imbere kuko twebwe icyo tugamije ni kwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru Rwanda rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kurigeraho.
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho koroshya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo akure.
The old travel documents that we used to issue are no more recognized.
Aragira ati urwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ntirwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu, rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero. Ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya, ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwujuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga, bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomokamo. Umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo no murundi kazuba mu mujyi wa Kigali ukora ubucuruzi.
Bizofasha kurangura ko cyangwa se nkora business donc nari bloqué sinashobora gusohoka urwanda kugira ngo nshobore kurangura canke gukora utundi tuntu swa twaramukanye canke biki kame mu mvuga ko procès droit yo gushobora gusohoka.
Bwana Anacleti Kariba tushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa bizijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka.
Byakira rero niho byatangiye. Nuyikoresha abari kuri risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama tubabagira rero nuko twifuza ko hatwatangiye gukoresha izindi dufite abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri. Twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubungubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi. Urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi bitanu. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi i Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi icumi ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'ibura inzandiko z'inzira ibihumbi makumyabiri zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu burabarura basaga ibihumbi bine bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ihuriro SEMAB ryita ku barwayi mu gihugu cy'u Burundi rihangayikishijwe n'ubuke bw'abaganga b'inzobere. Niyo babonetse ngo ntiborohereza abarwayi b'abanyagihugu batishoboye. Ibyo bivugwa na Sylvain Habanabakiza ushinzwe itangazamakuru muri iryo huriro. Yabivugiye mu kiganiro muri Isanga yagiranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka, aho ashimangira ko rimwe na rimwe izo nzobere zigaragaza imyitwarire itari myiza.
Abagiye bakurikirana ibiganiro urwego abagore bavugiramo SEMAB bagiye bushikiriza, twagiye tubona natwe ko izo ngorane zihari aho mu gihugu cyacu dufite ingorane z'abahinga. Nk'uko mwabivuze ugasanga nabo bahinga bafite imyifato cyangwa icyo nakwita ingendo igayitse, aho usanga aho kujya kuvura mu bitaro bya leta basanga bafite amasezerano, ugasanga abaganga b'abahinga byamara umwanya munini mu bitaro byabo ni kabine prive mu Gifaransa. Rero nk'uko mugiye kubivuga icyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu, kandi turaze ibyo mwari ko mwavuga ko urwego rw'abahinga rukenewe cyane mu Burundi. Nuvuga ko muri SEMAB twe twumvira ko hakenewe abaganga bavura indwara nyinshi ariko cyane cyane bona zibiri. Abaganga abahinga bavura indwara za diyabete hamwe na kanseri mu kino gihugu barakenewe cyane kuko ugerageje kuraba mu myaka iheze bagifite ikiza cya sida nibyo cyari giteye ubwoba ariko leta n'amakungu barahagurutse turabona ko iyo ndwara irikiratuzwa ku rugero rushimishije ariko rero rwarumvise kwa kwizi ndwara twe tubona ko icyadutsinda mu gihugu cyacu diyabete na kanseri turabona ko bahinga bakenewe kuko bwagaje kubaba byurumva hirya no hino ugenda wumva ko abantu benshi bahitanwa n'indwara ya diyabete hamwe na kanseri rero mu cyamake turabona ko abo bahinga bavura indwara zibiri ego ni nyinshi ariko abo tumenenga n'abantu benshi bako turazi ibiharuro ugenda wumva ngo nakahitanwe n'indwara ubazi mu kazi gatandukanye ubazi muhira urabona ko indwara ya diyabete na kanseri
Mwavuze ko bimwe mu bibazo ari uko boba bakora mu makabine yabo mu biro byabo kurusha kumbure mu biro bya mu mavuriro ya leta ariko tugarutse ku kibazo nk'icuvuze kanseri na diyabete ni indwara zisinzikaje cyane abantu mu gihugu cy'u Burundi abaganga boba abahinga ba diyabete kumbure duhere kuri diyabete boba ari bo bake canke iyo ndwara ikisinzikaza abantu cyane muri iki gihe mu Burundi kubera inyifato y'abantu mubona ari abahinga babuze abaganga babuze canke n'abantu batera batitaho neza amagara yabo ugasanga izo ndwara nizo ziriko zirabahitana kurusha
burya iyo umuntu ariza kwara abari gituma na cyane cyane inyifato cyatwi ndwara rero kugira uwo muti kugira izo ndwara zirindwe cyane zivugwe bishemeye n'ibikorwa byo hejuru nuko haba hari abaganga b'abahinga rero twe muri semapu tubona ko ikintu nyamukuru ari abaganga b'abahinga kuko umuntu atize indwara ntashobora kumukitera niyo ntumbero rero ahateza kubanza kuboneka abaganga b'abahinga kugira ngo hambavu y'abo baganga b'abahinga habe izindi ngingo berekeza habe gusigurira abantu imyifato bufata mbega bafunga imiti mbega bakwitwara gute kugira ngo birinde indwara ya diyabete cyangwa indwara ya kanseri niyo ntumbero twe muri semapu tubona yuko abaganga b'abahinga bari bakwiye kubanza kuboneka ku bwinshi ego turabona ko bigoye kuko urazi igihugu cyacu ni Kenya urazi n'akarere turimo turagise izo ngorane z'abaganga b'abahinga twe mu Burundi ariko hari hakwiye kuba twigoka leta n'abasanzwe badufasha kugira abo baganga b'abahinga baboneke mu gihugu cyacu rero twe muri semapu tubona yuko bwa mbere hari hakwiye kuboneka abo baganga b'abahinga kugira ngo baze kwigisha habe kampanye sansibilizasiyo kugira ngo abarundi n'aba mu gihugu cyacu bamenye igitera iyo ndwara kugira ngo bayikinge itere itunguka mu gihugu cyacu
muri rusange iyo muriko murafasha abantu cyangwa iyo muriko murabaserukira mwumva bababwira ko ibibazo cyangwa ibibazo bidogera cyane ku bahinga byo bari nk'ibihe twumvise ko bavura cyane mu makabine yabo ibindi bidogera abanyagihugu abantu bato cyane cyane nk'ibihe
ikibazo cya mbere cyo ni icyo basanzwe bakinye mu gihugu aho ugasanga mu bitaro bya leta bibabonekayo rero n'imyumvire namwe usanga kenshi bari Bujumbura musaba mukuru aho ugasanga mu gihugu hagati bahari basanga hari ibyo bagira amatransfer umuntu bakamukura bakamatransfer abone ko arembye akeneye umuganga w'umuhinga ari Bujumbura akava mu Cyankuzo amaze gushyika mu Cyankuzo ashyika Bujumbura uwo muganga akamubika indwi imwe zibiri hari n'ingendo biharaje ni nayo tumaze n'imitungo y'abarwayi kandi twaragisemereye aho usanga umuganga w'umuhinga aje muri kabine yari ibitaro bya leta akabwiye bagiye bageze ku maki yabo yakira ngo nakira batatu aho usanga abantu bageze kwakira muri ibiri ni benshi ariko agacakira abaje ubwa mbere abandi utazi uburyo bwo kumusanga aho akorera muri kirize icyo ari ingorane zikomeye cyane rero twebwe ibyo ni imyitozo hari imyitozo y'abarwayi ko bababura basanzwe bakenye barababura hama rero agacabura n'inyigisho rero z'abo bahinga kugira ngo babwire mbega bakwifata gute kugira bagende barwanya izo ndwara ikiraha gishinga mu kinyagihugu cyacu
tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanywanyi b'ijwi ry'amerika nabo bashikirize ibibazo n'ibyiyumviro duhere ku witwa Nestor uraho neza Nestor
baro cyane mwanyakubahwa
namwe nyakubahwa komeza
yego mvuge kuri icyo cyerekeye ikena ry'abaganga ngaha mu Burundi. Murabona ingorane zikunda kugira abanyagihugu twebwe bato bato.
Eh, mu buhe buryo?
Ni kuvuga yuko byasaba leta ishiremo ingufu zikwiye, kuko niho abaganga bashobora kugwira kugira natwe abanyagihugu tushobore kugira akarusho.
Ku kibazo cerekeye uko kuntu aba baganga babahinga usanga nkuko babivuze bafashije abantu batatu bonyene uwo munsi bari basanzwe kuja gufasha abantu mu bitaro vya leta bakaja ku biro vyabo kumburuga sangani naho bamaze umwanya muremure bararihishije amafaranga menshi. Kumbure ntitwona bibahora kuko abayarize iyo myaka yose yavuga ati reka nanje ndahakurira karusho. Iryo ryoba ariko saryabo ryuko bamara igihe kirekire mu makabine yabo canke mu biro vyabo canke hari amasaha bagomba kuguma ku biro vya leta no ku bitaro vya leta batayaguma ko nkuko bari bategekanijwe.
Mabu aho kutwaga twivuga ko ujya umuntu wese afisikanye amasezerano na leta usanga ari amategeko y'akazi cyo tuvuga ko zikavaje ibihumbi n'imideni hari amasatereza gukora gabo yuko wayivuze leta yashobora kuba yarasibitse avuga ati tubahe amasaha twebwe rero twaza twabaye twaragiye ku materen kandi hagiye haca ibiganiro ku majyi atandukanye aho umushikanganji w'amagara y'abantu ku bushikanganji bwasenuka ukemeza na kubone ko icyo kibazo gihari. Rero ingorane ziri kuba baganga kuko bamenya yuko ego barize bigishwa n'igihugu kuko ari ngaze ugiye kuyaba nta muntu umwe yatanguriye muri makanika mitimeri y'amahera bose bije ku mahera y'igihugu ugasanga barungikwa mu bihugu byo hanze kugira abantu bose izo ndwara ku buryo bwa leta. Rero bategereza kubanza gutsinda abantu, gutsinda leta, gutsinda igihugu, gutsinda abanyagihugu, gukunda abantu ba mu gihugu gusumba gukunda amafaranga. Leta isanzwe ibahemba kuko yabahema ntibavuga ko bazopfa n'inzara. Abarundi benshi bahembwa na leta kandi tubayishimira, iragerageza igahemba ku gihe abarundi bakabandanya izindi ngunganyo babaho. Ariko ugasanga ibyo biriwe mu gasagazi ka leta abanza kumara ako kazi ka leta amasaga he hama akaja kazi kiwe bikora. Iyo imbere yose tuvuga yuko bageze kubiraba abo baganga batukwirukira isuko yabo ari kubirukira igihugu. Iyo twe turabona ko ari ingorane, ari ikibazo abo bantu isuko y'abo baganga bari bafite.
Reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo. Samuel, ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro nagira yarera icyumviro mvugana ahubwo icyo mbona leta yokora nuko hako iguma donke ifata uburyo bwinshi cyane yumvika abantu badakwivuza hanze ko byiza nkuko yofata aba baganga cyangwa tuzize n'abatabara binonosoye akaba aribo birungika kujya kunonosora ubuhinga hanze ko musaba kuyeyo bakaca bashobora kugira ngo kuvura abo bantu abantu bogiye hanze kandi bagaca bagwiza n'ibintu bitanya n'ibi kandi bakagwiza n'ubushakashatsi ari byo nabyo bigenewe n'amavuriro agezweho ya kijyambere kugira ngo donke abo bantu baca hanze by'abandanyi baca hanze kwifuza ayo matwe ati barayaperesiya ndahanye.
Nagomba mbaye nshimire wagize isinziriro amayezi avuze ko isinziriro y'ukuri ari nkoramutima baba gituma abaganga b'abahinga batangira igihugu cyacu. Abo baganga usanga nabo dufite kubera ntasi imibiri cyangwa iriya ugasanga aravuye mu gihugu bagiye gukorera mu bindi bihugu. Rero icyo ni kindi kintu by'ukuri gituma abo baganga b'abahinga mu kindi gihugu cyacu tukajya tubakena. Hama rero icyo kibazo mwari mubajije birya mu bintu by'agatsira kazi na muntu mu bintu by'igihugu gihana ahatagira MPC nibaza ko leta hoba ibihano oba ibihano kuko abo bantu bigerageje kwira abo baganga ariko basaba igihugu kuko leta igaruka ikabahendera ya masaha igaruka ikabahendera isakiri yategekanije kuko bigerageje kuraba umuntu wageze kwiza amasaha 40 rero usanga umuganga akoze nk'amasaha 15 mu ndwi nyumva ko ariko ariba leta. Rero twe muri semapu tuvuga ko hoba ingingo merekeza ko abo baganga berekana ingendo nk'iyo ko buhanwa by'ukuri kugira ngo bibe by'akazi bityo igihugu cyacu ikamenya gahunda ihana.
Uwo ni Silve Habana Bakiza uwo mwihuriro Sema byita ku barwayi mu Burundi ryevuga ko rihangayikishijwe n'ubukire bw'abaganga b'inzobere muri icyo gihugu. Shuti mwari muduteza amatwi aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire engineer Karis wadufashe mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru. Amakuru kandi yari ahagarariwe na Frederic Nkundi Kije. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, tubararike andi makuru yacu mukanya isamuya n'ice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.